mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Joe Diane ni nahazwe. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru z'ivyo tugiye kubashikiriza. Mu Rwanda ubushakashatsi bwerekana ko ibice 18 % vy'abakobwa n'abagore basiba amashure n'imirimo yabo bivuye kukura ibikoresho by'isuku vyitwa Cotex bikoreshwa mu gihe bari mu mihango.
Nange nigiye gusubira ishuri cy'umweru cyose narababwiraga nyine ntibabyiteho bakambwira ati cyo si ikibazo hari ibitambaro sinari nzi kubikoresha byarangoraga cyane.
Ko hari bashuti banjye nzi twiganaga baziburaga rimwe bakanasiba n'ishuri wabo mubaza ati se kuko itaje ku ishuri ati nabuze igikoresho cy'isuku ati mbibwira iwacu nkabona ntibabyitayeho.
Aba ni bamwe mu bigeme bashimangira ibiri muri ubwo bushakashatsi. Mu Burundi ho havugwa ikibazo c'abana bakomeje gutwagwa mu bihugu bibanyi bagiye gukoreshwa ibikorwa bibaruhisha kandi batarakwiza imyaka. Idonido yawo makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muwe hafi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere yo kurambura ayo makuru duce ku masonga reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanze tubwire ahagezweho ijya nino ku isi. Mwaramutse Aloyse.
Maramutse Diane na yavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu. Umunyororo umwe niwe yafuye abandi barakomereka mu migumuko yabereye mu mabohero 4 yo mu Butaliyano inyuma y'ingingo zafashwe na leta zigamije kurwanya umugera wa corona cyanke COVID-19. Abaharanira agateka k'imbohe muri icyo gihugu bashikirije jo ku munsi w'Imana ko abo banyororo bariko bariyamiriza ingingo zafashwe na leta zirimwo iyo kubuza imiryango yabo kubagendera. Ni mu gihe ibitigiri by'abamaze kwandura umugera wa corona ku isi nzima bishitse ku kwijana kw'ibihumbi 1,932 barimwo 3,792 uwo mugera umaze guhitana ku isi nzima. Ariko ibi bitigiri bikaba bishobora kwiyongera umwanya n'umwanya. Ubutaliyano buza ku mwanya wa kabiri inyuma y'Ubushinwa mubanduye n'abishwe n'uwo mugera mu bihugu 1,999 umaze gushikamo. Nayo aha muri Leta Zunze za Amerika abumaze guhitana bashitse kuri 21. Benshi muri bo ni muri leta ya Washington iri mu buraruko bushira uburengero bw'iki gihugu. Kuri uwo mugera nyene mu buseruko bw'Ubushinwa abantu bashika 10 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye inyuma yaho ihoteli bari bakoranirijwemo kugira basuzumwe umugera wa corona ihenukiye ejo ku munsi w'Imana. Iyo nyubakwa yari mu gisagara cya Gwanzu yari yashizwemo abakekwa kuba barakoranye ko nabemejwe ko banduye corona nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru cya leta People's Daily. Igisagara cya Gwanzu kimaze gushira ahagaragara abantu 47 banduye uwo mugera wa corona. Muri Afrika abantu baharurwa mu majana barakoraniye hamwe ejo ku munsi w'Imana habereye isanganya ry'indege ya Ethiopian Airlines yahitanye abantu 157 bari muri yo mu kwezi kwa gatatu. Bibuka umwaka urangiye ugiye kurangira ababo bahasize ubuzima. Iryo koraniro ryabereye ku kibuga kiri hafi y'ahabereye iyo mpanuka kumurwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa. Abahasize ubuzima bava mu bihugu birenga 30. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yakorotse imaze iminota 6 ihagurutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka urangiye. Korea ya ruguru yararashe ibigendajuru 3 mu kirere. Igisirikare cya Korea y'Epfo nico cyabishikirije ejo ku munsi kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'indwi Korea ya ruguru iteye mu kirere izindi misile 2 zigenda ikirere kigufi. Nta makuru arenze ayo yatanzwe kuri ibyo bisasu byatewe. Mu ijambo yashikirije ry'umwaka mushasha, Perezida Kim Jong-un wa Korea ya ruguru yavuze ko atakikimubuza kugerageza ibisasu bya misile n'ibya nucléaire. Yagabishije amakungu ko agiye kuzobona icyo yise ikigwanisho ruhasha gishasha. Perezida Ashraf Ghani yatowe muri Afghanistan hamwe n'uwo batavuga rumwe baheruka guhiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu bariko bose baritegurira kurahirira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuri uyu munsi wa mbere. Abakurikiranira hafi ivyo muri ico gihugu bavuga ko ivyo bishobora gutera icuka kibi cya politike kandi bisubiza inyuma utwigoro tw'amahoro Amerika yariko irafashamwo. Komisi ijejwe amatora muri Afghanistan mu kwezi guheze yatangaje ko Perezida Ghani ariwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 28 z'ukwezi kw'icyenda, ariko Abdullah bahiganwa yaranse kwemera ibyayavuriyemo avuga ko yabayemo ubusuma ashikiriza ko yatsinze kandi azoshinga nawe leta yiwe. Abakandida baheruka kuva mu ihiganwa naha muri Leta Zunze za Amerika mu matora y'ibanze mu mugambwe w'abademokrate barabandanya gushyigikira Joe Biden mu ihiganwa ryiwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Senateri wo muri California yitwa Kamala Harris yakinjuye mu kwezi kwa kabiri. Kuri w'Imana ejo niho yatangaje ko ashyigikiye nawe Joe Biden. Ni mu gihe kuri wa kabiri Biden yongera guhiganirwa na Bernie Sanders mu rindi tora rya kabiri muri uku kwezi ryiswe Super Tuesday. Harris akekwa n'abakurikiranira politike ya Amerika hafi nk'umwe mu bashobora kuzohabwa ikibanza cy'icegera cya perezida mu gihe Biden yoshika aho atsindira umwanya w'umukuru w'igihugu. Agize uwa gatandatu nawe ni Kamala Harris mu bariko barahiganwa mu matora y'ibanze ahaye amajwi Joe Biden.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Nshuti bakunzi, mukomeje kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabibutse ko isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanyi sasi. Ayo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi, ahavugwa ikibazo c'abana bakomeje gutwarwa mu bihugu bitandukanye gukoreshwa ibikorwa biruhisha. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru.
Kuri ico kibazo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yavuganye n'abarongo ya mashuri arenga 5 hamwe n'abakorera mu gisata c'agateka k'abana mu ntara za Rutana, Makamba, Rugigi na Cankuzo zihano rubibe na Tanzania. Bemeje ko abana batari bake bo muri ivyo bice baja guca ingero kurima mu mirima canke kuragira mu turere twa Ngara, Kakonko, Kibondo n'ahandi mu ntara ya Kigoma muri Tanzania. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru, Runani Fenadeb ruremeza ayo makuru. Isidore Nteturuye, umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu muri Fenadeb, avuga ko hari n'abana batamashure bagatwagwa muri ubwo buryo.
Nk'ikomine yarengeje urugero mu minsi iheze, ni mu ntara ya Rutana, ikomine yitwa Mpinga Kayove, abana bashika 163 bose, ahanini ari abahungu hagati y'imyaka 12 n'imyaka 17, bakekwa ko baba bagiye gucingira mu gihugu cya Tanzania. Mu ntara ya Cibitoki nk'akarorero, abana barenga 3,270 barahevye ishure muri iki gice cya mbere cy'umwaka. Mu ntara ya Cankuzo hari abana baba 1,900 nabo nyene bahevye ishure muri iki gihe nyene cy'igice cya mbere cy'ishure. Turavye aho baherereye, tukaraba ibigirirwa muri izo ntara n'ayo makomine, tukaraheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashure n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi, ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha.
Amatohoza yerekana ko abakora ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko bakorana n'ababa bari muri ibyo bihugu.
Abo bana rero iyo bagiye baba bahenzwe n'abantu bababwira ko bazoronka ibitagenda, bakababwira ko bazomererwa neza, bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi, bakababwira ko bazoronka akazi keza cyane, hanyuma abo bana bagaca bagenda bakurikira ibyo ntibamenye ko bahenzwe. Abo bantu rero bibipfamutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanyi bariho mu Burundi, bari barakorana n'abandi muri ivyo bihugu babashoye mwabo bana, hanyuma bagenda akenshi baciye ku mbibe zitazwi n'amategeko, kubera bagenda barabundabunda binyegeza abacungera umutekano n'imbibe z'igihugu. Hari n'ibihe mbere twiyumvira ko bashobora kuba bagenda mu ijoro kugira ngo ntibafatwe.
mu minsi heze ishirahamwe ry'abanyakanada rigwanya ubwo rudandazwa mu karere ka Afurika ry'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity ryarahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika. Florence Boivin arirongoye yavuze ko ubwo rudandazwa rw'abantu rwabaye ndase mu karere.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Abagwanira ineza y'abana mu Burundi barafise intererano kugira ngo ico bita akabi kabishe kiranduranwe n'imizi.
Ico dusaba nuko abakuru b'imitumba bari kumbibe duhana n'ibindi bihugu borekanura gusumba abajeje gucungera imbibe. Tubasaba ko bakorana nabo bakuru b'imitumba kugira ngo barabe abana nk'abo bashobora kuba bahenzwe n'ivyo bipfamutima bigurisha abantu. Tusaba kandi ko bababonye batobita ibisuma, ahubwo bobafasha bakabatabariza bakabashikiriza abajejwe intwaro n'umutekano bari hafi, bakabashikiriza n'amashirahamwe araba ivy'abana kugira ngo abo bana ntibagwe mu mporero batararenga imipaka.
Igipolisi cy'u Burundi cemeza ko ufatiwe muri ivyo bikorwa ahanwa n'amategeko. Icegeye cyo muvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza ahari mu minsi heze ariko yerekana abafashwe batwara abigeme mu bihugu by'Abarabu.
Twamenyesha yuko gushika ubu uye ko bagezwe icaha cya traite de personnes, akaba ari icaha tutari tumenyereye gikorwa mu Burundi. Mugabo gisanzwe gifise itegeko rikinga rikongera rigahana la traite de personnes hamwe no gukingira abo byashikiye. Azi ko ariho abifuza akazi ari benshi. Mugabo birinde abantu baza kubahenda bavuga ko babajana mu gihugu mu bindi bihugu ngo bagiye kubaronderera ubuzi. Tukabasaba ko umuntu yoza muri ubwo buryo avuga ko afise akazi abaha ahana hariya, ko ahubwo boca babimenyesha inyamiramabi kugira ngo uwo muntu afatwe icaha kitarakorwa.
Gushika ubu nta bitegira inyezi na bizwi by'abatwawe muri ubwo buryo. Icyo bikoze urunani Fenadeb rwemeza ko ari benshi, ko bishika bakarenga 500 ku mwaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda nari nayuciye ku masonga nkitangura, ubushakashatsi bwerekana ko hari umuce w'abana babigeme n'abagore basiba amashuri n'imirimo yabo babitewe no kubura ibikoresho by'isuku bikoreshwa mu gihe bari mu mihango vyitwa Cotex. Umunyarwanda kazi Blondine umuziranenge w'imyaka 30 afise uruganda rw'amakotex ashobora gukoreshwa inshuro zitatu, ahamagarira sosiyete nyarwanda gutahura ko imihango ataha umwigeme canke umugore buyihungira, gutyo ko bakwiye gushigikirwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi.
Iki kibazo cyo kugorwa no kubona ibikoresho by'isuku abakobwa n'abagore bakoresha mu gihe cy'imihango niyo cyatumye umwari Brandine Umuziranenge atangiza umushinga wo gufasha abana b'abakobwa basibaga ishuri mu gihe bagiye mu mihango babitewe hanini no kubura ibikoresho by'isuku bizwi nka cotex mu ndimi z'amahanga. Umuziranenge namusuye aho akorera mu karere ka Kicukiro atangariza Radio Ijwi rya Amerika ko yatangije uyu mushinga nyuma y'uko nawe yahuye n'iki kibazo, akifuza ko nta wundi mwana w'umukobwa wazahura nacyo.
Byari byarambayeho, ntabwo twakuze abantu baganira ku mihango ngo babihe ako gaciro gashobora gutuma nubwira umubyeyi ati nshaka iki, yumva ari ikintu cyihutirwa. Kugeza aho ushobora kubwira umubyeyi ati nshaka cotex, akazara kubwira nka nyuma y'icyumweru ati noneho ngahakira amafaranga, as if imihango itegereza icyo gihe cy'icyumweru kikarangira. Nibyo nari nabayemo kubana n'abantu badashobora kwibuka byibuze niba ukeneye cotex kuyikenera uwo munsi isabye cyangwa ejo yaho kurusha uko wakaka ikaramu bakazayiguha ikindi giye bumva byabajemo sede yange nuko wende umuntu atabihaye agaciro cyangwa atumvisha ubabare ngende kugira ariko hari abafite sede noneho n'amafaranga ntayo
ahereye kuri izi ngero zinyuranye zamubayeho cyangwa yumvise kuri bagenzi be umuziranenge yahisemo gukora umushinga uzafasha abakobwa kubona cotex kandi zizaramba mu gapaki kamwe gakorwa n'uyu mwari habamo cotex eshanu zishobora gukoreshwa mu gihe cy'imyaka itatu
imwe ishobora kumara amasaha atandatu kugera ku munani arayambaye imwe mu gitondo ageze mu masaha sita arahinduye afashe iyindi sibaye byiti iyo atashye abasha kuzimesa akambara iyindi ni iya gatatu nijoro noneho mu gitondo za zindi ziba zabashije kuma akaba yakoresha izindi ebyiri zisigaye ku buryo muri sikre twizera ko izi zishobora kumufasha agakomeza akazikoresha mpaka noneho ku bijyanye no kuyimesa nabwo tukamwibutsa ni ugukoresha amazi akonje nta kindi ashyizemo agakoresha isabune isanzwe atari izi zirimo impumuro ubundi mu kwanika akanika ku zuba risanzwe ntigere na rimwe akoresha ipasi kuko ipasi uyikoresheje aha hatakaza bwa bushobozi bwo gufata hari hafite ubundi tukanamwibutsa ko agomba kujya azibika ahantu hatari icyunzwe
ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2026 bwiswe shi 28 bwerekanye ko mu Rwanda nibura abagore n'abakobwa 18 ku ijana basiba imirimo n'amashuri kubera kubura cotex ibyo bigatera igihombo cy'amadolari 215 kuri buri mugore ku mwaka raporo y'umuryango w'abibumbye uyu mwaka w'2014 igaragaza ko nibura umukobwa umwe mu icumi bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yasibye ishuri kubera imihango mu bihugu bikennye 30% by'abakobwa basiba ishuri kubera kubura impapuro z'isuku bari mu mihango bagatakaza 25% by'amasomo yabo abandi bagahitamo kuva mu ishuri ibivugwa muri ubu bushakashatsi ni nabyo abana b'abakobwa babiri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko byababayeho ndetse no kuri bagenzi babo batari bake
hashize nk'imyaka itatu byarambayeho nange nigeze gusubira ishuri cy'umweru cyose kubera ko tegisi
ababyeyi babasaba bakakubwira iki
ni ababyeyi nari mfite
abakuriraga
abanderaga narababwiraga nyine nibabyiteho bakambwira ati cyo si ikibazo hari ibitambaro sinari nzi kubikoresha byarangoraga cyane nyirirwaga mu rugo gwende nanagikoresha kubera kutakimenya ngo ati ninyigendana gishobora guhubuka kikagwa nka seba kuruta uko nakwisibira ishuri
ngiye ntago nigize nsaho wenda ababyeyi banjye kotegise ngo bazinyime ariko hari bashuti banjye nzi twiganaga baziburaga rimwe bakanasiba n'ishuri wabo mubaza ati se kuki utaje ku ishuri ati nabuze igikoresho cy'isuku ati mbibwira iwacu nkabona niba byitayeho kuko hari n'igihe abanyeshuri baba muri gukina wenda nk'agapira mukinaga gishobora kuba cyanatakara kikagwa hasi ku mugani ugaseba ubwo rero barafata aho kugira ngo bajye gusebera ku kigo bava ati aho kugira ngo nzaze nkinewe n'abanyeshuri kigwe nsebe nzigumira mu rugo nta uzamenya ibyambayeho
intego akaba ari uko mu myaka itatu nta mukobwa uzongera gusiba ishuri kuko yabuze icyo gikoresho cy'isuku
intego ari ukuvuga ati byimbize mu myaka itatu ntagire undi mwana usiba ishuri avuga ati nari nabuze ibikoresho by'isuku umuryango nyarwanda ubashe kumva ko imihango ari ikintu kiri natirere nk'uko umuntu arwara ibicurane ukanamuha pole yababara ukabasha kumwumva urumva byibuze babanze babinormalize muri rusange ariko intumbero yacu nk'uko nyine natangiye n'ubundi kubera ba bantu 18 ku ijana urumva n'abantu bashobora kuyingayinga miliyoni ebyiri ubwabo babasha gusiba yaba ishuri n'akazi nabo nyine bazamo niyo ntumbero yacu yo mu myaka itatu
uyu mwari w'imyaka 30 amaze kubona ibihembo bibiri kubera uyu mushinga we byamuhaye agera ku 30 by'amadolari ni ukuvuga ko bakaba 30 million. Umuziranenge avuga ko byamufashije mu gushaka abakozi kubona aho bakorera no gutumiza ibyo gukoramo cotex byinshi dore ko byose bituruka mu Bushinwa Asumta Kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kabuyi arakoze Muri Kongo naho abafasi nibo mu misozi miremire ya Minembwe bahangayikishijwe n'ikibazo c'intambara gikomeje kubagira abapfakazi no kubahekura ni nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu misozi miremire ya Minembwe
Ugeze muri santere ya Minembwe irimo impunzi z'abakongomani 45,000 zavuye mu bice bitandukanye by'itombwe Rugezi Kabingo Karongi uhura n'urujya n'uruza rw'abagore bamwe bagurisha inkwi muri santere abandi nabo badafite ubwoba uhura nabo berekeje mu isoko abasirikare bafunguye ahantu bita ku Munyi bikoreye amasukari n'amasabune bagiye kugurisha kugira ngo babone ifu yo gucumbira abana na muri mboderi aragaruka ku ngaruka izi ntambara zabateye muri aya magambo
ejo bundi twapfushije abagabo barindwi bari mu nka zabo barabica na zanka zabo barazishorera dufite ikibazo cy'intambara kitugize igihe kandi turi kumwe na leta ariko ituzungurutse ntihaye dutabara none ibyo bintu bituburiye uburyo biradutangaje turababyeyi twarize rimwe ababyeyi twikoreye amaboko karingi gahwera turi mu kuvuga ngo twahuye n'izindi ntambara zitahuye n'abandi.
Nyasingizwa Benine n'umuyobozi uhagarariye abagore mu Minembwe aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko izi ntambara zimaze umwaka wose muri aka karere k'imisozi miremire zagize ingaruka nini ku bagore abereye umuyobozi.
Dufite hafi umubare w'abagore bamaze gupfusha abagabo nka 30. Dufite abagore bapfushije abana b'imisore batarashaka nabo bagera nkabo. Dufite abagore nka kesi basore na kubye babaye ziyo. Abagore babafata bagiye gushaka icyo baha abana kubera ko nta bushobozi baba bafite nimba bagiye mu mirima bamwe bakabafatiye uzi ko bamwe bari babajanye amateka hari abagore bamwe bari bafashwe amatekwa. Na bamayimayi abandi n'ibindi mitwe yitwaje intwaro urumva izo zose n'ingaruka tuba dufite mu gihugu nk'abagore.
Aba bagore batuye mu karere k'imisozi miremire bari basanzwe bahinga ndetse bagakamisha amata y'inka abagabo babo boroye bahamya yuko inzara batewe n'izi ntambara zatumye bamwe mu babyeyi babura amashereka yo konsa abana. Resa na Mahoro ni umugore w'umukaringi wahungiye mu bidego
gize umwaka wose mu ntambara twavuye mu mazo twatewe bamwe bati ibintu tunyagwa ibintu duti mirima none kuri ubu ngo batugeza abana ko barabyara abana bakabura ubuzima bwo kubarera tibafite amashereka kuko badafite ico barya umuntu azaba abana ico yonsoho umwana kuko ico wari ariko ntidufite ico turya nabo bana bavutse ntibafite ico banwa nico biyorosa ntaco bafite habe naho kuba amazu yarahiye ntaho turi ibyo byose biratugoye nta kintu na kimwe dufite turagowe cyane nk'ababyeyi ho cyane ibintu byaranyazwe imirima yarashize no kugeza kuri none uyu mwaka wa kabiri dutangiye turi mu ntambara tiduhaya duhinga turi muri ubwo buzima bubi bw'intambara ntacho twadukora habe nakimwe.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha avuga yuko iki kibazo cy'izi ntambara ziri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe bagerageje kuzisobanura inzego zitandukanye zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo izi ntambara zihagarikwe.
Uwo tutarabona n'umukuru w'igihugu ariko nawe twabonye directeur de cabinet wiwe abaministre benshi abakuru b'ingabo chef d'état major yageze ahangaha n'abandi benshi n'aba ingabo z'amahanga n'abandi ku bibazo z'umutekano tibirakemuka n'ubu kiracyari ikibazo.
Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi rya Amerika barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru atandukanye avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu nawe ni wa mwanya w'imikino na sport. Uno munsi duhera mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yarigeze ku munsi wa 22 kwa gatanu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe ya Gasogi United yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itandatu. Sunrise yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'Igicumbi. Kuri stade ya Bugesera i Nyamata, ikipe ya Kivu Sport yanyagiye Heroes ibitego bitanu byose ku busa. Marine FC yaguye Miswi na Etincelles FC zinganya igitego kimwe kuri stade Muganda i Rubavu. Ikipe ya AS Muhanga yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Muhanga. Mukura Victory Sport yahuye n'uruva gusenya inyagirwa na APR FC ibitego bine ku busa kuri stade Huye i Butare. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Musanze FC ibitego biri kuri kimwe. Umutoza mushya wa Lyon Sport Kasa Andre avuga ko nubwo ikipe yatsinze abakinnyi be ngo ntabwo bagaragaje umukino mwiza.
Ikintu cyangombwa nakwishimira ni intsinzi tubonye, icyari très important ari amanota 3, ariko sur le plan du jeu ntago nishimye cyane nubwo twakinaga na ikipe itatu rushaga ariko ofeti bari bafite block riba noneho twigiye gusanga uriyo kushakira juste dans les largeurs sur le côté bikabaki précipité bashaka kujya imbere cyane kandi pourtant iyo dushakira dans les intervalles hagati ya Nuza ya Maxime na Akiza byari kudufasha cyane wasanga dufite abantu benshi bari inyuma ari ya Murana ari Nuza aje imbere ariko urebye iyo buri mwana twi projet aba tujya imbere wabonaga ko dufite occasion zo gutsinda ibitego. Dans le jeu ntago nishimye cyane hari amakosa twagiye dukora tactiquement ariko tugomba kugenda dukosora ariko nishimye rero resulta zitubonye ni ngombwa cyane ko tugenda dutsinda nicyo cyangombwa tugomba guhera.
Umukino usigaye wabaye ejo ku cyumweru ubera kuri stade ya Kigali Nyamirambo hagati ya Police FC na AS Kigali. Warangiye AS Kigali itsinze Police FC ibitego biri ku busa. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 22 wa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 58. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Lyon Sport n'amanota 47, Police FC izagiye ya gatatu n'amanota 43. Ikipe ya kane ni Mukura Victory Sport ifite amanota 37, Kivu Sport ni ya gatanu n'amanota 35. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga AS Kigali n'amanota 39. kabiri Sunrise ni ya karindwi n'amanota 29. Ku mwanya wa munani hari Gasogi United n'amanota 28. Marine FC ni ya 9 nayo ifite amanota 28. Ikipe ya 10 ni Bugesera FC ifite amanota 27. AS Muhanga ni ya 11 n'amanota 26. Etincelles FC iza ku mwanya wa 12 ikagira amanota 23. Ya 13 ikaba Musanze FC nayo ifite amanota 23. Espoir FC ifite amanota 16 ikaza ari ya 14. Ya 15 ni Gicumbi FC ifite amanota 15. Naho ya 16 ano ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 15 n'umwenda bitego 24. Ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu championnat izakomeza hakinwa imikino y'umunsi wa 23. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Jean-Claude Munyandinda acakorerwa mu ngata na Désiré Hatungimana kuyavugwa mu gisata cha sport mu Burundi.
Mu gihe muri basketball mu Burundi hakiri ikibazo c'abarongozi aho kwezo no munsi ishiramwe rya basketball mu Burundi harabagabo babiri Auguste Karauze na Sefu Sabushimi bose bavuga ko ari bo barirongoye umunyamanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu rya basketball muri Afrika FIBA Afrique Alphonse Bile yamenyesheje kuri no wa kane w'indwiheze kwiryo shirahamwe yemera Karauze Auguste rikana musaba mbere gutunganya amahiganwa bitagenze uko ishiramwe rya basketball mu Burundi rigafatirwa ibihano mu gihe rero ibintu bitaradadanuka imigwi imwe ibandanya kwitegura mu gukina inkino za kivandimwe kuri no w'Imana New Star yatsinze Runani ku munota 38 kuri 60 muri urwo rukino umenyereza wa New Star amenyesha ko umukenyuro wiwe wafashije umugwi gutsinda agasaba kunzi bo mugwi kumuha umwanya
kintu gikuru nabonye ko twabarushije sinzi ko mwabonye kare bari basumenere wabo mushasha tumenashije cyane nagerageje gushiramo umuhungu witwa RV namba namufate Omaom tutere free ntagira amakuvertire donc je yawe kiba pertibe ngasuye kwinjiza hama ikindi kintu twagize twebwe na réussite ko ma 3 points nico kintu kiduha insinzi na cyane cyane ko nkani rwa rwatujyaniranije ariko ivyo bibiri nico byatumye uno munsi dutsindura nani grafite projet yo gufata abana batonya ngura muri benda baduza ubu muri ko murabibona na balorisi ba RV abo bana muri kazoza ni baduha umwanya reka twubakire ku bana bato hama tuzosayirize n'abandi abo bana bazidufasha kinini muri kazoza
umumenyereza w'unani wewe amenyesha ko naho batsinzwe intumbero yiwe yashitse ko mu guha umwanya abakinyi bakiri bato amenyesha ko mwihiganwa gimirije bo mwitega
kwe muri kera tsabi mashi twa dufite intumbero ni bari mukuru nyamukuru yari gupima abakinyi babiri n'abandi batashoboye gukina champion abakinyi twaronse urumva niyo yari intumbero nyamukuru mugabo no gutsinda birimo urumva rero intumbero kuri jewe intumbero twashitse ko mbonye ingene yabo bakinyi bacu bavifashemo mu gikuru no uko vraiment jewe naho twatsinzwe intumbero twihaye twa twashikiriye bajya batoyi ya intumbero nari mfise nuko bakina kandi bakinye barabishobora abandi musanze mubazi ni bajya nyene bakinye mugabo twa sebenshi bagwaye mugabo urukino equipe nuko nyene umuntu nashira abakinyi mukuga kubera izina umuntu wapanga abakinyi kubera imyitozo bagize je nibaza kuri jewe igikuru twagishitseko kandi nibaza yuko championnat giye gutangura tuba turi tayari kugira ngo dushobe gukina neza n'abakinyi dufite
mu rundi rukino rwa kivandimwe rwabaye Kerne yatsinze Gymkhana bigoranye cyane ku munota 79 kuri 78 mu mpira w'amaguru naho indwi igira 24 yasozerewe n'urukino rwahuje Aigle Noire ku kibuga cyayo Peace Park Complex aho yari ramutsitana mu mitwe na Vitaro ubwo rukino rwagiye kurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino nago rwahuje imigwi isanzwe isangiye igisagara Message Ngozi nta kigongo yagiriye Ngozi City mu kuyitsinda yorohewe cyane ku bitsindo bine ku busa mu zindi nkino zabaye Interstar yanganije na Bumamuru igitsindo kimwe ku kindi Olympic Star yirahira Flambeau du Centre mu gutsinda ibitsindo bine ku busa, Rukinzo itsinda Kayanza United ibitsindo bibiri ku busa, Burundi Sport Dynamique yatsinze Lerier kimwe ku busa, nayo Lidiard Export for Africa ikabanganije na Bujumbura City ubusa ku bundi. Inyuma rero iyo ndugu ya 24 Message Ngozi niri mu kibanza ca mbere nayo Ngozi City ikabiri mu kibanza ca nyuma bikaba biboneka ko uwo mugwe mu gisagara ca Ngozi uri kuratera wegera icicaro ca kabiri. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Désiré Hatungimana arakoze ni no kuri we duce dusozerera igice ca mbere c'ibiganiro vya kino gitondo cari kiremeshejwe na Joe Diane ni nahazwe. Muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu tubike banure tuyifuriza kuranigwa mu vyo murimo vyose tunabifuriza kugira indwi nziza. Naho ubutaha. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.